kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara. Mwisi ya 18 muri kumwe na Jordiane na Hazwe ndongo ibiganiro vya no mwanya.
Jamasenga ariko uri hari yepfo ntamenya cyo uzandiko ndagiye uyo mwana ase bakuyana yanyotewe urumva abari karanwe ingwara abari karanwe ingwara kandi naboga bacaboga amazi mabi.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bo muri commune ya Bukeye yiri mu ntara ya Muramvya havuga kwikena ry'amazi gibonekeza kwivuriro rito y'Inyaruca muri iyo commune. Avuga ko rishobora gutera ingwara zitari nke abasanzwe bakoresha amazi yo mu myonga yegereye iryo vuriro muti kubera iki inyishu ni handi hato. Hagataho ikena ry'umuyaga nkuba mu ntara ya Bubanza rirafatiye umugongo ibikorwa bitari bike navyo nyene turaza kubigaruka ko muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko imbere y'ibyo byose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko Leta Zunze za Amerika yatangaje ko ifite amakuru avuga ko inteko za leta y'igihugu cya Syria zishobora kuba ziriko zirategura igitero c'ivyuka gicisha ubumara gisa n'icabaye mu kwezi kwa kane mu buraruko bw'ico gihugu. Ico gitero cari cahitanye abantu barenga kuri 80 catumye Amerika yishura mu gukora ibitero vy'indege z'ingwano aho muri Syria. Mitangazo ryashizwe habona murantunga ku munsi wa mbere n'ujeje itumatumana ko ry'amakuru mu biro kwa perezida Sin Spicer. Yaragabishije perezida wa Syria Bashar al-Assad ko ari nka hamwe inteko za leta rongoye zo kuri kindi gitero kirimo ivyuka vy'ubumara ko we n'umuryango wiwe bazobiriha kandi rikomeye. Abategetsi ba leta ya Syria baramirira kure naho biruko ivyo birego. Nikki Haley haserukira Amerika muri ONU yatangaje ko ibindi bitero mwe n'ivyo bizokogwa ku banyagihugu muri Syria bizoja ku gahanga ka perezida Assad. Avuga kandi ku bihugu vya Iran n'Uburusiya bishigikiye ubwicanyi vya perezida Assad akorera abanyagihugu biwe bizobibazwa navyo nyene bitewe bitebuke. Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela yatangaje ko ari indege ya kajugujugu yashatse gukora igitero ku nyubako ya sentare nkuru kuri no wa kabiri mu gihe imyerekano yo kwiyamiriza leta ibandanya ngaho muri Venezuela. Nta vyinshi perezida Maduro yatangaje ku bijanye n'ico gitero. Yamara yavuze ko abiyahuzi bagerageje gutera grenade bari muri iyo ndege ariko ntiyaturika. Perezida Maduro hamenyesha ko yahaye itegeko inteko zidasanzwe z'igihugu ryo gukoresha inguvu kuri abo bose bariko barakoresha inguvu. Haraheze amezi atari make igihugu ca Venezuela kirangwamo imidurumbanyo gushika ubu abashika kuri 75 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Ibazo bitandukanye vyugarije igihugu vyatumye ubutunzi bugeramirwa bituma abanyagihugu batakironka ivyangombwa bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose. Perezida Michel Temer wa Brazil yarahakanye ibirego bimuriko bimwagiriza ko yariye ibiturire mu kuvuga ko ari ireme ntanya ririko damukoregwa ko. Perezida Temer yatangaje kuri wa kabiri ko atazokwemera ko bamwagiriza ivyaha atigeze akora kandi ko icifuzo ciwe ari ugukorera igihugu ciwe. Temer yagirije umucamanza mukuru wa Brazil hamwe n'umushingwamanza mukuru Rodrigo Janot ko bariko bakora igikorwa co kwihora no gusambura. Ni mu gihe Janot yagirije ku mugaragaro ko Perezida Temer yasavye igiturire c'amafaranga angana n'amadolari 150,000 vy'abanyamerika ku murongozi w'ishirahamwe rinini rikora urudandazwa rw'inyama mu ntango z'uno mwaka. Uwo waramutswa ubutungane ariko arakora kandi amatohoza ku bindi vyaha perezida Temer aregwa. Mumenya ko ivyo birego vyatumye perezida Temer atakaza ibice 70% vy'abamutoye n'amashinga mateka igategekanya gufata ingingo yo kumuhagarika mu mabanga yiwe mu ntumbero yo kubandanya amatohoza kuri ivyo birego bimuriko. Ivyo bikazosaba ko ica kabiri c'abashinga amateka bemera gufata iyo ngingo kugira ngo ishigwe mu ngiro. J ijwi Amerika muri komu twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro byacu muce ku ruga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara imyaka 2 iri ku nkumuye atani majyama zirikoroka kwivuriro rito y'Inyarucamo yo muri commune Bukeye intara ya Muramvya abahagirira ingorane cyane cyane n'abavyeyi bahibarukira ariko rero abajeje intwaro ku rwego rw'intwara rw'Murantunga ariko rero abajeje intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko bariko baragerageza gukemura ico kibazo c'amazi gisanzwe cibonekeza muri rusange makomune nka yose iyo ntara ya Muramvya umunyamakuru wacu Diane Ndonsa akoreri Muramvya niwe yacijya nino ino nkuru
abanyagihugu baba mu micungararo hivuriro ritoyi y'Inyarucamo muri commune Bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kugivuriza ko ivyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba bababazwa ningene icyo gikorwa kibasonga mu kubaca umukuza abavyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
arahugwaje uburembye bidakunda ko byisigarana urumva ngo arazamaze turazifise
urumva sese bagwerekeje umuvyeyi kwa muganga na mana baherekeje umuvyeyi yibarutse muganga akatama bijya bintu nyene bitegeje ko nyene umuvyeyi bigira neza cyandabizana hantu mu cyoko nta amazi ari nta bombo rihadukoresha
iyo ngwane tubabona yuko menga kuryo vuriro byabikuye yuko menga umuvyeyi yonka dushe acaje shobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza
muri iki gihe amazi yabuze nyukuri inzungu baradigira kubera amazi acaba make
ubu bukene bw'amazi butera ingorane cyane abavyeyi bahibarukira cyo kimwe n'ababa babaherekeje abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa n'ingene bataronka aho bamesurira impuzu zifite umucafu wuhejeje kwibaruka aha ni mu gihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mucogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya Nyarucamo Adrienne Kenese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza
n'urumva tumaza kujya mu ruzi hari gihe ugenda nk'umugahura nk'urugaruka rw'abana nk'icyo micafu nk'iki urumva birateye isoni byiza ngo turondera ibombo nyine tukanka amazi y'ibyo bikorwa byavyo ko ari ntunye n'ibitoroshe hajye kukira hiherereye
abanyagihugu bo mu karere uru ruzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubabangamira na cyane cyane abana
jemesenga ariko uri hari yepfo hari akwisengero nta menyaje y'uzandiko ndagiye shobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe urumva abari karanwa ingwara abari karanwa ingwara kandi naboga bacaboga amazi mabi
amakuru dukura mu bakozi bo kwivuriro rito y'Inyarucamo nuko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka 2 bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe ibibazo by'ubutunzi mbaze umutima Laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura ico kibazo aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubako rusangi
turafite ibibazo bimwe bimwe by'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko yego amabomba nitwava ko arakwira hose mugabo ubu turikora kuri za rusengo mu Bukeye yego kubera hari mitumba ihananiye yegereye ikibira kuryo vuriro amazi ahashika bigoye mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu PCDC barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora kama twateye akamo abanyagihugu ko boza barakingira inyubako rusangi n'amazi arimo
nubwo intara ya Muramvya muri rusangi ikenya amazi amakomine nka Bukeye na Mbuye hamwe no mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'intara niho habangamiwe n'ubwo bukene bw'amazi. Isiguro nuko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aha amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo hashike, ariko kandi ibintu biruko mu gihe intara ya Muramvya isanzwe yegereye ikibira cyateza. Imuramvya mu ntara yo hagati mu gihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tuve ngaho Imuramvya dukubitire gatonya mu ntara ya Bubanza ivugwamo ikena ry'umuyaga nkuba ririko rirasubiza inyuma ibikorwa bitari bike. Umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka niwe yaciye ijya nino ino nkuru. Evariste mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Ubwo bukene buri mu yahe makomune?
Ubwo bukene bw'umuyaga nkuba buvugwa ba komine ya Mpanda na komine Gihanga, amakomine ari neza na neza mu kiyaya cy'iyo ntara ya Bubanza.
Ama iyo mirimo nayo itariko iragenda neza ni yahe?
Iyo mirimo hatuvuga nk'urudandazwa rw'amata, ubona ko muri cyo kiyaya cy'intara ya Bubanza horogwa inka nyinshi, aborozi b'inka bavuga ko ubu unyo mwimbo w'amata bawuhereza mu kusesa. Aha bakavuga yuko badashobora kuyabika, n'abayabagurira batakiza kuyabagurira, basanzwe baza kuyarangura ngo ahibanza ngo bashore mu gisagara cya Bujumbura. Ikindi cya kabiri, aho mu kiyaya cya Bubanza hasanzwe himbuka cyane umuceri. Muri kino gihe cy'imbura bavuga ko umuceri wabo n'ubu uvundiye mu mahangare, kuko buri umuyaga nkuba baguma barindiriye ku muyaga nkuba uboneka kugira bawusyeshe. Aha bakavuga yuko kuwukuraho i Bubanza kugira abatwara i Bujumbura aho bashobora kuronka aho busyeshe hari umuyaga nkuba bibatwara amafaranga menshi. Abandi bavuga yuko uwo muyaga nkuba bateye ubukene babuje gukora akazi n'abafise aho bita mu yandikiro ama secretary ya public hamwe n'abafise ya ama studio bakurizamwo indirimbo imiziki indirimbo ziba zihinguye.
Urakoze cyane.
Bagasaba yuko rero ahubwo ibishoboka byose kugira ngo baronke umuyaga nkuba babananyirize ibikorwa by'iterambere.
Urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka. Turaza kongera tugukeneye makuru yacu yo hanyuma kugira ngo natubwire ico ubutegetsi bwo ngahe bubanza butegekanya gukora kuri ico kibazo.
Murakoze.
Unaho dutandukira yavugwa mu makambi duhereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagwayi bagenda n'umugera wa sida mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Kongo bavuga ko ubuzima bubi bayemwo buri ko butuma abasirikare bo mu mubiri wabo bagabanuka. Ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Aba bana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo. Abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda.
Nge nkiza ngaha kubera tuvuye i Burundi nashikiye kwanze Buvira, umukobwa wanjye yahora agenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza. Yaramaze kugera kuba soda 1338 ariko kubera ubuzima bwo ngaha ubu ngubu yarageze kuba soda 1008 nagiyewe ubu ngubu ngeze kuba soda 1803. Umva ko abasoda bacu bagiye bagabanuka.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinzereza, ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutagira ibyo kurya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kurya biba muri foire n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibyo ntibitosheje, nibiye kurya by'abantu bose bajya nabo nyene nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida.
Ndonse umwana afise umwana mutonya, nk'ubu umwana mutonya yonga afise amezi atandatu, umwana nakironga ivyo ivyinkenerwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa, umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi, amezi atandatu afise umwana akwiriye kuronga amata, akwiriye nabura amata, bama ya mata kugera kumeza ngahe, ubu amata ngo yaraheze, ubu umwana ni jewe nyikorakora mu kuvuga ndamugurire roya nk'umwana mutonya kumuwa roya ni ngorane. Nk'ubu buyi bushise tugenda gutora ubuyi tugenda kubufatira nundo dufata ubuyi na kamaro tugirira ubuyi tubushigi tubukoroga imisi itatu baguhaye ubuyi bwa mesa gukwese imiti tunywa mu ijorira tuboreza tubyuka dushonje injya nizikwiye
kugeza ubu mu ngambi yo mu rusende abagera ku 1966 nibo bafataho imiti gabanya ubukana bwa sida iyi mibare ikabitangazwa na president w'ishyirahamwe ryangaza muzungu ja abavuga yuko hari umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza bityo bigatuma badafata imiti nkuko biba bikwiye
abatorera imiti kuri NSF ibaraka inundu nonga hepfo mu rusenda ni 1966 ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka je muzungu ja nsanzwe ndabarongoye bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashye badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose hari gihe bamwe bamwe bahora bafata imiti nabi barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu bababanyi babo guko ugwa mu gwinshi bamukaza umva ati wogwa mugera wa sida undi ugwa mugera wa sida kubwo gutandukana kijya kintu guko ambulance twa rubayiba badutwaramo haba hari abantu benshi babashengerera bakacavuga ati mbo twe turiri itiketi wagiye ibaraka abandi nabo bakavuga ati turagiye inundu
muzungu ja ni president w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu ngambi yo mu rusenda arasaba amashyiramwe akorera muri ingambi kuba bahara kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi
tuko turasaba yuko kugira ngo amashyiramwe ari ngamu ngambi ya rusenda bashe kudufasha baduheze mitahi baduheze amashyiramwe atandukanye abantu bose bashobora kwinjira ndetse nabajya bafasoni ari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara ivyo kujya byo gufungura maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye
nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa umwaka ushize 2016 niho ishyirahamwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda
urakoze Vedaste Ngabo mukanyi sase nk'uko mubimenyereye iminsi yose nkano mango ni ikiganiro c'amagara y'abantu Namusi rero tukaza kwishura kutubazo dutandukanye twabajije n'abakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara aho baherereye mu ntara zitandukanye no mu makambi atandukanye waduteye iteka kugira ngo aze kudufasha kwishura ibibazo ni muganga Sonia Niyongere asanzwe ari umuganga w'umugeneraliste avurira mu ivuriro Hôpital Militaire I Bujumbura muganga Sonia Niyongere mukanya duce tumwakira rero muganga Sonia Niyongere mwakoze kwitabira buno butumire bw'ijuru rya Amerika miriwe kandi kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara
Ego
utubazo twabajije muganga n'abanyagihugu batari bake bakunda ijuru rya Amerika ahanini turaza kuba dufatiye ku ngwara ya kwashi ariko turaza kuba tugizwe n'udundi muce w'ingwara zitandukanye hari nk'uwanditse avuga ngo mbega ingwara y'amasamba mbwika yoba iva kuki k'umuntu abona yagwiriye cyane mu bana ashobora kwikingira gute
Ego ya ingwara y'amasamba mbwika ingwara iterwa n'umugera wa virus virus yitwa Orlien mu kirundi kizine neno bisigura mugabo ni ingwara iterwa no tugera kwa virus kuyikingira no gukurikiza kijya cancu ababyeyi ba bagirisha abana bategeka kugisha abana ubundi nta yindi vuye kuyikingira yari
mbega abo bana bacandagwa kumeza ngahe kugira ngo bashobore gukingirwa iyo ngwara y'amasamba bwiga
bacanda kwa kwezi n'inusu kumeza n'inusu kumeza gatatu n'inusu kumeza 9 no kumwaka
n'urucanco ruhabwa kwa gusa aho turiko twumvira wa munyagihugu wa ruguru sanga kugira ngo aronke utwo dufaranga bimugoye
ego nta mahera rugugo n'urucanco cyane rusanga kwa gusa
ego murakoze cyane hari nuwundi twa Deo yanditse agira ati ingwara y'urubandu yoba itegwa niki hoba hari umuti umuntu yo yirinda gute
ingwara y'urubandu itegwa na nyine n'umugera witwa Nicole umuntu yo yikingira mu kugira isuku hanyuma bishyita akayigira araja kwa muganga bakamuvura bakamuha imiti imiti y'urubandu iriho
iryo suku twumva ikiga docteur
isuku y'umubiri kudatizanya impuzu n'abagwaye rubandu nuko yandikira hanyuma n'isuku ry'umubiri isanzwe
hariho abahora bavuga yuko iyo ngwara y'urubandu ishobora gufata umuntu iyo uvuye kwiyoga hama ntushobore guhanagura neza amazi asigara ku mubiri wawe ivyo vyoba ari vyo canke nivyo twofata nk'ibihuha
oya n'ivyo birashoboka wambariye impunzu ku mazi ku mubiri kanye birashoboka ko iyo gorobandi ushobora kuza batanga iyo wambaye impunzu zitose zikumye neza hari n'abafite umubiri wegwija impunzu ziri en coton impunzu zikozwe nyitama yaniko nabivuga mu kirundi
yego
ego
nuko rero nibutse bakunze miko mumvize ijwi rya Amerika ko turi mu kiganiro iwanyu mu ntara huno munsi turi ko twishura utubazo dutandukanye mwaturungikiye mushobora kandi kututurungikira mukandika kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com turi kumwe na muganga Sonia Niyongere asanzwe ari umuganga w'ingwara zitari nke generaliste muri rurimi rw'Igifaransa arangurira imirimo yiwe ku bitaro Hôpital Militaire akandi kabazo twakabajije n'umufasoni havuga ati bamwe mudushikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara twashaka kubaza iyi ngwara y'ikirungurira ndu umufasoni iyo ngwara irakunze kumfata kenshi iyo mfunguye ibijumbu nca ndungurirwa byoba bitegwa n'iki ndashobora kwivyivuza bigakira
ego uyu mufasoni kumbira yuko ingwara y'ikirungurira ntitegwa n'imigera nk'izo zindi twajeje kuvuga ingwara ishobora gushika kubera ingorane y'umushishito aho umushishito uhurira na yozotaje donc ashobora kugenda kwa muganga bakaraba yuko ata ngwara y'umushishito afite kandi bashobora kuyimuvura bakamuha imiti kuvuga ngo n'ibijumbu bimutera ikirungurira mugabo n'utuzi tuduga tukamusurira kubera afunguye ibijumbu mwanya atashobora kujya kwivuza yofungura yo ifite amumerera nabi ngaba akegera umuganga akabimufashamo
ishobora kuba rero ari nk'ico twokwita imbariro yuko ariko harakura muri we iyo ngwara y'umushishito kuko we avuga ibijumbu ariko hari abandi usanga avuga ati iyo mfunguye iki gishobora kuntera ikirungurira umuntu wese rero ategwa ikirungurira n'ingwara iyo ariyo yose yo kwihutira kuraba yuko atamushishito uri kuramerwa nabi
Ego.
Mu gice cya kabiri cy'ibibazo twaronse, ahanini twabishikirije n'abanyagihugu bo muri ntara ya Rumonge, babicije ku munyamakuru wacu Anayi Virankunda yari yakoreye ku ngwara ya kwashi. Uwa mbere yabajije ati ngo none ko mwavuze ko ingwara ya kwashi itegwa no gufungura nabi, hakaba hariho abantu usanga iwabo bafise ibifungurwa ariko nabo bigashika bakagwara iyo ngwara ya kwashi. Kweri ko iyo ngwara abayivuga bayitirira ingwara yo gufungura nabi, abo nabo baba bafunguye neza ituruka kuki?
Ingwara ya kwashi ni ingwara koko yo gufungura nabi. Gufungura nabi si kuvuga gufungura bike, ahubwo no gufungura ubwoko budakwiye bw'ibifungurwa. Cyane cyane ababuze ibifungurwa ndemamubiri zifite poroteyine. Abo bantu rero bari mu miryango isi ifungurwa bashobora kuba bafite ifungurwa mugabo ntibamenye ibifungurwa bikenewe cyane ku bana gusumba ibindi. Ibifungurwa biri nka poroteyine nibyo bikenewe kugira ngo umwana ntarware kwashi.
Yego, ibyo bifungurwa ni nk'ibyahega muganga dusangamwo ingaburo ndemamubiri.
Ibyo bifungurwa ni nk'inyama, ni ibiharage, ni ifi, murumongari sibo zavara vara gela gizanga tidanda zetu sawa kaja rajava na wab amata alimo sunguande mamuiri ni vingi vitari.
Iyo ngwara ifata abana gusa cyangwa n'abakuze nabo irashobora kubafata?
Ikarira abana kubera abakuze n'abakuze ishobora kubafata iyo bafite ingorane yo gufungura ariko ikarira abana cyane cyane kubera aribo baba bagikeneye ifungurwa ndemamubiri cyane.
Yego. Hari n'undi yatwandikiye atubaza ngo mbega birashoboka birashobora gushika ko ingwara ya kwashi ikica umuntu ayigwaye nimba imwica iza kumwica mu gihe kingana gute ayigendane?
Ingwara ya kwashi irashobora gushika ikica umuntu ayigwaye cyane rwose. Myiza ni uko iyo bamaze kubona ibimenyetso nk'umubiri uhishiye, umwana abyimba, yonyarukira kwa muganga bakagerageza kumufasha kumurongika aho bashobora kubaha ibifungurwa bikiza iyo ngwara iyo muhiri wabo badashoboye kubironka. Hanyuma umwanya nta mwanya bashobora kuvuga ngabo ni umwanya utari muto kubera bifata umwanya kugira ngo arinde ashika aho ashobora kwitaba Imana.
Yego. Hari n'uyundi mupfasoni wo ngaho mu Rumonge we yanditse abaza ati baratubwira ko umwana abwirizwa konswa amezi atandatu bishobotse umuntu akayarenza amaberebere umuvyeyi yonse umwana munini atangifungurwa amuvangiye arashobora kugira uruhara mu gutuma umwana adafatwa n'iyo ngwara ya kwashi yarenze uwo mwanya mu musaba naho vyotuma uyo mwana ashobora kugwara iyo ngwara ya kwashi.
Oya umuvyeyi wese ategezwa amaberebere y'umuvyeyi arafasha cyane umwana gukingira iyo ngwara ya kwashi na cyane cyane iyo umuvyeyi aronka rero ibyo bya nkenerwa mu byo afungura by'ama proteine bijya byose bikenewe ndema mubiri sanganyangaburo ntangangugu iyo umuvyeyi afungura neza amaberebere yiwe arakingira umwana kwashi gushaka ku mezi atandatu ayo mezi atandatu aheze umubyeyi ategereza ashaka kubandanya amwonsa nta ngorane bitera ngo bakamwongerereza n'ibyo afungura mu bindi ukuvuga mu bifungurwa by'umwana bica mu kanwa biri bifite ibyo akamaro biri nk'ayo ma ibyo bifungurwa ndemamubiri kubera n'ubundi ayo maberebere yonyine ntaba agisiye umwana asa amezi atandatu abakeneye n'ibindi biva hanze bitakiva amaberebere.
Yego. Akabazo ka nyuma kuri ino ndwara ya kwashi ni uwabajije ati mbega iyo ndwara irashobora kwandukira?
Oya ndwara ya kwashi ntiyandukira ntiyandukira na gato.
Yego. Nuko muganga Sonia Niyongere mwumvise ivyo twariko turavugana ko kuno munsi vyari ivyerekeye ingwara ya kwashi iguriye mu bana hamwe n'ababajije utubazo tari duke kukungene bo kwifata ari mu kirungurira canke ivyo vyo kugwara ingwara y'urubandu muri make mutekereye akahe kajambo abakunzi b'ijuru rya Amerika bari hagati mu gihugu no mu makambi.
Ego abakunzi b'ijuru rya Amerika twobatekereye akajambo yuko bishobotse umwana cyangwa umuntu akuza zishikiwe n'izo ndwara babajije yokwitura muganga we wari hasi akamufasha impanuro amuhaye akaheza akabikurikiza.
Ego murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijuru rya Amerika tubashimire twongera twibutsa yuko muri muganga Sonia Niyongere umuganga w'indwara nyinshi mu generaliste muri rurimi rw'igifaransa mukamusanzwe murangurira imirimo yanyu mu ivuriro hôpital militaire ngaho mu Kamenge mwakoze ku kanya muduhaye muganga Sonia.
Ego turabashimiye namwe turashimiye n'ijuru rya Amerika kuri aka kanya yaduhaye.
Mubwire umunsi mwiza. Nuko rero dutumirire abakunzi b'ijuru rya Amerika ho muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi nimba mufise ikibazo gitandukanye kuvyerekeye amagara yanyu nimba mufise ico mushaka ko tubashikira ko muri kino kiganiro mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com mushobora kandi kudushikiriza ico mushaka ko tubashikira ko muri kino kiganiro naho bitobavyerekeye ivy'amagara yanyu mukanya turaza gusozera ariko bimwe mu vyo tubatumirira kumviriza imisi yose ku ijuru rya Amerika mubanze mu bikurikire.
Iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nuko nchuti wakunza akawai nunga hadusezele ikigani ilo chachi wanyu muna hara mwakoze muma tukumviliza liku imbeleko duhanaga hindu kirenda batumine umigani uvzea tuvitandu kanye vizyo masari imbele harimu ikigani ilo muri sanga muza kulikia na kuva saa kumi gushika saa kumi nimge igetri saa chumi na zibi ilituraza kwa shikiliza makura vugwa murundi igetri saa imge nigitwe na honu na makura rambu ya vugwa kuisina chane chane mwe Afrika murura nigu ya koze ino son kime nina enjoni wa wali kumwe muhinga vgizi uma diani na hazwe tuzo suvile jonga otu kwa hireye Mugirimana mubanyi no muvyanyu.